Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 44 ntwarante n'umwaka wa 2026 ntuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwibo canke mwaramutse bivanye naho muherereye n'iryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabaza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Igenekerezo rya 44 ntwarante n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenya ukuri n'agateka k'abakorewe ibyaha. Ishyirahamwe y'abacu barihe rirashima kubona uyu munsi warashinzwe mu gihe bituye ubutungane bw'u Burundi barabura uko kuri barondeye. Umushingwamanza Armel Niyongere umwe mu bakurikiranira hafi amadosiye yashikirijwe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha arahumuriza imiryango yituye iyo sentare ati bitebe bitebuke abakoze ayo mabi bazokubitwa intahe mu gahanga maze batange n'indishi y'akababaro. Ingwara y'igituntu mu Burundi irahari kandi ni nyinshi. Mwaka wa 2025 abantu barenga 185,000 nibo banduye iyo ngwara. Ibyo bishikirizwa n'umugambi w'igihugu kujeje kugwanya igituntu nimugiye kwigenekerezo rya 2024 ntwarante ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya iyo ngwara. Nta gihugu na kimwe cemerewe guhonyanga amategeko mu gutahukana impunzi ku nguvu kibanje kuburabuzwa kukubagurwa nk'uko byabaye ku munsi w'Imana uweze aho impunzi zo mu ikambi ya Nduta zabomorewe utuzu zari ziyubakiye ngo zibe zirakisemo umusaya. Ibyo bishyirizwa n'urunani rw'amashyirahamwe haranira agateka kandi na muntu akorera mu makambi y'impunzi CDHR Vicare aho urunani rusaba ko amakungu yuva mu gacerere agatabara izo mpunzi. Aya n'ayandi ni mu kanya sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasiye kubaramutsa. Kwigenekereza rya 44 ntwarante amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kumenya ukuri n'agateka k'abakorewe ibyaha. Ishyirahamwe abacu barihe ryurikiyemo imiryango y'ababuze ababo batazi n'irengero ryabo barashima kubona harashyizweho uyu munsi mpuzamakungu. Olivier Kenese harongoye iryo shyirahamwe avuga ko naho bituye ubutungane bw'u Burundi ntibaronke ukuri barondeye barizeye ko bitebe bitebuke ubutungane mpuzamakungu buzobatunganiriza ukuri bukamenyekana abakoze ibyaha bakwicwa intahe mu gahanga. Tumukurikire.
Uyu munsi mukuru wo kumenya ukuri kubashikiwe n'ibyago mu isi nzima ariko cane cane kuri twebwe abarundi turi mu ishyirahamwe y'abacu barihe n'umunsi tubona yuko uhambaye kuri twebwe kuko dusanzwe dufise ingorane twagize ibibazo byinshi abacu baranyuruzwa baburirwa irengero kuva mu 2015 gushika uyu munsi tukaba tutaramenya abacu aho bari n'ivyabashikiye n'igituma vyabashikiye. Murumva rero habayeho umunsi nk'uyu kuri twebwe turabikenguruka ko bidufasha kubona ko isi yose dushigikiranye mu ntumbero yo kugira ngo abagiye bahura n'ibyago dushobore kumenya ukuri ko vyadushikiye. abenshi muri twebwe twaritoye ubutungane mu bihugu cyacu ariko ukuri dukeneye ntitwashoboye kukuronka ariko kandi ntibiduca intege ngo tuvuge tuti cyaheze reka tumanika amaboko tuguma twizeye yuko naho ubutungane bw'u Burundi butodutunganiriza twituye ubutungane mpuzamakungu buzashobora kutwumviriza bukagira icyo budufashije mu kurondera kumenya ukuri ku byashikiye abacu turafise icyizere nico gituma twagiye hamwe kugira ngo tugume turemeshanya twibukanye yuko icyo tutaronse uyu munsi n'ejo tushobora kukironka ari uko kuri tuvuga
amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu arahumuriza abakorewe amabi mu Burundi ko bitebe bitebuke bazoronka ubutungane kandi bazoshumbushwa bishikirizwa n'umushingwa amanza Armere Niyongere umwe mu bashingwa amanza bakurikiranira hafi amadosiye yabakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI akaba yabishikirije kuri uyu wa 24 Ntwarante ku munsi wahariwe uburenganzira bwo kumenya ukuri n'agateka k'abakorewe amabi umushingwa amanza Niyongere aragabisha abatwara u Burundi ko ingaruka ari nyinshi cyane ku Burundi kubera amadosiye amaze gushikirizwa mu bisata bya uni eka mbere n'imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha cyane cyane ku bijanye n'abanyamahanga bari bafise umugambi wo kuzana imitahe mu Burundi tumukurikire
umunsi rero ushitse mu Burundi hari abantu benshi bahohotewe bakeneye ubutungane hamwe n'ukuri mu byabashikiye rero benshi muri abo bafise ubwoba ntibashobora kuvuga ibyabashikiye barabibwira twebwe abashingwa amanza amashyirahamwe adakeneye ibyo bya politike ni ukuvuga rero ko uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ukuri n'ubutungane mu bahohotewe ubuzima karakaryo kugira dushobore kuja hamwe twese abashingwa amanza urwaruka abakenyezi abanyagati y'akazi na muntu nabo bahohotewe n'imiryango yabo kugira dushobore gucirya nino ivyabashikiye n'ukuntu twagerageje kubabwira yuko ivyabashikiye tuzokwama tubikurikirana mu masentare mu bisata bitandukanye vyawo gushikaho baronka ubutungane n'indishi y'akababara ingaruka bigira kuri leta y'u Burundi n'abarundi nuko mu gihe ibyo bisata bifashe ingingo yo kwerekana yuko leta y'u Burundi ataco ikora kugira ishire mu ngiro ingingo zafashwe n'izo bisata kandi u Burundi bwarasinye ku rukumu ukemeza amasezerano ashyiraho ibyo bisata kenshi babishyira mu raporo yamarika aratangwa ku mwaka muri ONU ibyo rero bityo bituma baguma berekana neza yuko igihugu cy'u Burundi kidafise ubutungane bwigenga bushobora gukingira abanyagihugu bushobora gukingira abo babaje kukwikorera ibyabo mu Burundi ibyo rero kenshi ingaruka nuko abantu baca babona yuko icyo gihugu kidakubaza gato y'akazi na muntu icyo gihugu kidafise ubwigenge bw'ubutungane hama abashaka kuzana imitahe yabo bagaheza bagatinya kubera bataba bafise ikibakingira
inzamba
kwigenekezo cya 24 ukwezi kwa gatatu amakungu nayo arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara y'igituntu mu Burundi iyo ndwara iri mu zibangamiye cyane abanyagihugu mu mwaka wa 2025 umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya igituntu wasanze abantu barenga 8,500 ari banduye iyo ndwara leta y'u Burundi yoyo ivuga ko mu mwaka wa 2030 igikorwa bishobora kuba kitoroshe n'inkuru ya Jean George Kibugura
indwara y'igituntu ni indwara yandukira ni indwara ifatira mu mahaha ariko ishobora no gufatira mu bindi bice by'umubiri nko mu bwonko mu mutima n'ahandi uwigo yashobora kwanduza abandi biciye mu yaga mu gihe akoroye canke akavugira hafi y'abatayigwaye. Bimenyetso by'iyo ngwara ni kumeneka umutwe cyane, inkorora yakanira irimwo ibikorwa byinshi birimo amaraso, ukubabara mu gikiriza, uburere byinshi, kubura akanyabagu no guta ibiro cyane. Mu Burundi ingwara y'igituntu iri mu ngwara zibangamiye cyane abanyagihugu. Umugambi w'igihugu ujeje kurwanya igituntu mu mwaka w'2025 wasanze abayigwaye bangana 8,335. Muri bo harimo abashika 5,555 basanze bagwaye igituntu candukira. Muri abo bose basanze bagwaye ingwara y'igituntu 97% n'90% barapimwe umugera wa sida basanga 5% barawanduye basha batangura gukurikiranwa ubwo nyene. Mu bijyanye no kuvura ingwara y'igituntu mu mwaka w'2024 abavuwe bagakira ngo bararenga 90%. Leta y'u Burundi ngo yihaye ihangiro ryo gutuza ingwara y'igituntu Burundi mu mwaka w'2030, ariko icyo gikorwa ngo ntizoroshe mu gihe abayigwaye batari bake baje kwa muganga bamaze kumererwa nabi. Bamenya ko kwirinda iyo ngwara y'igituntu cyane cyane yo kuyipimisha no kuja kwa muganga hakiri kare ku bamaze kuyandura.
Nta gihugu na kimwe cemerewe guca kubiri n'amategeko gutahukana impunzi ku nguvu, kuzikubagura no kuziburabuza ntibyemewe n'amategeko. Ibyo ntibyashikirijwe n'abaharanira agateka kandi na muntu baba mu makambi y'impunzi Sadaje Vikare, inyuma yaho kuri uyu w'Imana uheze igipolisi cya Tanzania kibomoreye utuzu impunzi zibakiye kikana zikubita. Ubwo runani rusaba amashirahamwe mpuzamakungu kuva mu gacerere agatabara izo mpunzi zitarahura n'ibyago birenze urugero. Ubu dukurikire Jean Bosco Byizigiro, umuvugizi w'urunani CDH Vicar.
Nkuko namwe mwabibonye, iyo foto n'iryo jwi riri gutembera ku mbuga ngurukana bumenyi by'umuntu avuga ko ari gukubitirwa imbere y'abana n'umugore we muri Ndota muri Tanzania. Twe muri CDH Vicar, ibi ni ibintu bibabaje kandi birenze uko umuntu yabyibaza. Muri iyi ndwi ishize harabaye inama i Nairobi hagati y'itariki 16 na 19 yavuga ku nyishu zirambye zotoregwa impunzi z'Abarundi by'umwihariko. Titubizi rero niba inyishu imwe muri izo ari iyi yo gukubitwa no gusamburirwa utuzu abantu bari baragerageje gupfundikanya nyuma yaho babomorewe amazu hase. Ariko kandi nk'uko umwe muri izo mpunzi twumvise yabivuze, amazi ariko ararenga inkombe. Barabwirwa ngo inyuma y'itariki 31 y'ukwezi kwa gatatu kizaba gisigaye no kubarasa. Kandi ibyo twagiye tuvuga impunzi zibwirwa twagiye tubona bikorwa, twongereho gusemerera tubwira amashyamba mpuzamakungu muri iyo nama. Nubwo tutarabona raporo yose, biravugwa ko baba baravuze ko bazoshiraho umugwi uzoguma gukurikirana iby'ibyo bibazo. Batarawushiraho ahubwo twebwe dutabaje hafere UN, amashirahamwe yo mu karere, dutabaje Union Africaine na EAC kuri izo mpunzi ntizizoraswe. Bavuga ngo ntibabizi, barabizi no mu maraporo menshi bafite twarabibahaye. Ku bwacu rero gutahukanwa ku nguvu binyuranye n'amategeko mpuzamakungu yasinywe i Geneve. Ikintu cyose ukoze kinyuranye n'amategeko cyagomba kugira ibihano kijyanye nabyo. Nta kindi twavuga tarukongera gutabaza abafise ijwi rindi ngo badufashe gusemerera no kuvugira izi mpunzi. Twebwe ntidushobora kuja inyuma y'amategeko, ariko nta n'igihugu na kimwe kirekuriwe kuja inyuma y'amategeko. Nizubahirizwe, hari aho zavuze ngo nimba hari igihugu coshobora kuzakira kubera ko Tanzania yazeretse ko yazirambiwe, nabyo babirabe. Twebwe turabizi ko yagiye ibyerekana kenshi.
Inonga hajifitu sozira ano makuru nkabashimi mwebwe mwese mwaduteze yombi ngashimira n'abagenzi anje umwe wese ugite ciwe bamfuje kwaturukaniriza mugire aho mwubahwe ubanye no mu byanyu na gahwambi.